Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwemba suza kandi mbayikaze mu makuru yacu ya kakanya. Mu Rwanda hari umwana wakoze radio anayiha imirongo ivugiraho kuri FM.
Kuva kera hose nazaga numva umuntu ari gucuranga radio Rwanda, ngibaza ukuntu amajwi ari kuva i Kigali akayumva ari n'inyakabuye uko biba byagenda. Noneho nange ndicara nyine ndatekereza uburyo ki nange naza ncuranga yanjye.
Uwo ni Emmanuel Bamvuga Inyumvira, umwana w'imyaka 17 y'amavuko wiga mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye mu karere ka Rusizi. Naho muri Congo, bamwe mu barobyi bo mu nkambi ya Rusenda bakorera imirimo yabo ku kiyaga cya Tanganyika bahangayikishijwe na bamwe mu bana bo mu nkambi bicara babasabiriza. Iyo nkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi, haravugwa ikibazo cy'abana bakoreshwa imirimo ivunanye mu gihe cy'ibiruhuko. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Je igituma niyumviye kuzanga nacyasinze ndarondonde amahera y'amakayishu umubyeyi nawe ndamworohereza ayo bamu cyenda yatwara muhira nkayabikabwira umuhozi kwice ndakugeze ndonde kugura uniforme n'amakayi mezi na watu yibanje.
Uwo ni umwe mu banyeshuri bari mu kiruhuko bahisemo kuja gufyatura amatafari kugira bigure ibikoresho by'ishuri bongere basahiriza n'imiryango yabo. We n'abagenzi be bemeza kwikorwa kibafitiye akamaro kanini abana bo mu Kiyange muri zone ya Buterere mu buraruko bwa Bujumbura.
Ndonga mera gashati kugenda ku ishuri kumunsi iva ahiga bamembi 1000 majani ndwi cengura gashati cyangwa kama 2
naho ni mwe kubanza ngaha babona iyo turi mu buruhuko so ari kurondera akazi kubera dufunguye tuza turara amafaranga tubatwaye abizi akazi azodufashe gihe cyo shishuri forum ijana ni truwasa kumunsi hige nana mademire cyangwa imisenke cyangwa demisenks ora umuze yashuka kuba yabuze kimwe gusa yaronde bike najanga cyanongereza
je igituma niyumviye kuzanga nacyasinze ndarondonde amahera y'amakayishu umubyeyi nawe ndamworohereza ayo bamu cyenda yatwara muhira nkayabikabwira umuhozi kwice ndakugeze ndonde kugura uniforme n'amakayi mezi na watu yibanje.
Umumaro wako kazi na wabzei bara ubona umugabo wari mwafisabana abafisaturi ya huko Kiyange.
Webge abavzei ila dushimisha kuwera abana nkubu unye bari mu buruhuko bacabaja rero gucura amafaranga hanyuma ayo mafaranga nayo niyo bazoheza amwe bakayaguramwo nk'ibikoresho ayandi nayo bakayaduha twebwe abavyeyi akadufasha mu rugo bibarinda ubunebwe. Bariko barakora rero bariko bakora ibikorwa bizofasha abo bana bizozana iterambere mu rugo na twebwe abavyeyi biraturuhura kuko kuja kwicara canke kuja mu marigara ataco abo abafasha atanyungu bibaha upfuma baza ngaha anye bagakora akazi hanyuma bakaronka amafaranga yo kwifashisha.
Eka n'abakoresha abana basigura ko bibafitiye akamaro bavuga ko gukora imirimo itandukanye mu gihe cy'uburuhuko bibarinda kunyuyayura mutwe n'izindi ngeso mbi hejuru y'ukuronka agahembo.
Tubakingira kuguma mu gisagara ngo bagume baje muri za ngeso mbi zo kunywa urumogi canke zo gukora ibidashoboka byose. Bo mwana twebwe ngaha abana ingene bakora hari ivyo bita butafara 300 mbazi bazitwa iforoma 105 aho mba umwana bakoreye tuvuge ane n'itanu. Bo hari abana yo umwana ashobora kugenda kugera saa ine akabakoreye 2-3 kandi hari n'abaja ku ishuri bahora baca baja ku ishuri bahejeje gukora nta muntu akoresha umwana ngo amunanitse umwana wenyine akubarendaretse naho nyine umuharuro icyo yakoze. Muri iki gihe cy'ikiruhuko ndabona udukorwa nk'utu abana batwijukira bakaza bakadukora.
Muri kino gihe abanyeshuri bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye bari mu ruhuko bukuru, umuhinga yize ibijanye n'ifoto Serafine Niyakire arashima imigambi itandukanye ishyirwa mu ngiro n'amashyirahamwe igatuma abana bakora iyindi mirimo. Ahamagarira ababyeyi nabo kwimenyereza kuganira n'abana babo na cyane cyane mu nzira yo kubarinda kugwa mu ngeso mbi.
Nta kama rero novuga ntintera sino gatera cyane cyane abana cyane abo bajene aho ubwo dushaka akamutwotera twagatera ababyeyi kuko kuko ni bafise uruhara rukomeye muri buna buruhuko. Uruhara rwa mbere nuko muvyeyi umwana ari mu buruhuko abwirizwa kumukwirikirana kubera kare abavyeyi bahebera ishuri mugabo umwana ari mu buruhuko ishuri ntibari bibirimwo. Umuvyeyi wenyine abwirizwa kumukwirikirana. Mu kumukwirikirana rero ico yokora nuko amurondera ico akora. Umwana ntiyirigwe ataca ariko arakora ngo rirenge umwana abwirizwa kuronka ico akora. Ataca aronse akora ataca kwirigara. Kandi agiye kwirigara azoharonkera ibindi biganiro bitari vyiza. Ikigira kabiri nuko abavyeyi bogerageza guha umwanya wo kuganiriza abana. Ariko kandi n'ugwaruka barafise uruhara rwabo kuko barabona abo bagenda n'abari bo barategeza kumena imigwi mibi bagendana n'imigwi myiza bagendana.
Umufasoni anasanga mu kurindira kw'ibiruhuko bigera ishuri ryose ryari kwiye kuba rifise umurezi yizi vyerekeye inyifato n'imigenzo kugira yigisha abana ariko n'abarimu ko bafata abarerwa babo.
Ishuri ryose ryabwirizwa kugira umupsikologe scolaire. Kugira ngo yigishe ibijanye n'inyifato abana co kimwe n'abarezi kugira abarezi nabo bamenye ingene bafata abana babo kuko nta kaburimbo byari byiza ko ishure ryose habayeho umuntu yize ibijanye n'inyifato n'imigenzo kugira ngo bigishe abana kandi bafashe n'abarezi kumenya ingene inyifato babwirizwa kubwira abana.
Mu bihe by'uburuhuko cyane cyane bukuru abanyeshuri bahurikiye mu mashyirahamwe atandukanye mu Burundi bakora imirimo irimwo ukubakira abakene abageze mu zabukuru batishoboye ugusanura inyubakwa za leta zasambutse canke mu kibano. Ibi bikorwa hanini bikunze gushikirwa na leta amashyirahamwe y'urwaruka amadini n'amashengero hamwe n'imvukira z'amakomini atandukanye. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Bamwe mu barobyi bo mu nkambi ya Lusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakorera imirimo yabo ku kiyaga cya Tanganyika bahangayikishijwe na bamwe mu bana bo mu nkambi bicara basabiriza ibiribwa muri ibihe mu nkambi ya Lusenda havugwa ikibazo cy'inzara. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Lusenda.
Ugeze ku kiyaga cya Tanganyika kiri mu birometero bigera kuri bitanu n'aho hubatse inkambi ya Rusenda usanga hari abana benshi b'abahungu bamwe bari gufasha abarobyi kuvana imboga mu mato abandi nabo bavana ibikoresho mu mato mu gihe hari n'abandi baba bari ku rupangu rwa Monisco basabiriza ibyo kurya kubera ibibazo by'inzara bahura nayo mu miryango yabo. Niyonkuru Gerard ni umwana uri mu kigero cy'imyaka 12 y'amavuko aba muri village ya 13 yavuye iwabaza gusabiriza kuri Monisco.
Mu gitondo giye no kuva mu mvyubuze no gukara mu maso no kumanuka aha kwitanganika nyine kubamo nike kubera yuko ku murango umuvyeyi ahita genda mu ntuzenya iyo mu mirima nyimba kuri myumbati ibijumbu abari vye mu ijoro rero ivyo kugira ngo hari azanye vye mu ijoro natwe tuba turi ngaha kwihigira ivyo ku murango twebwe abantu nkaje nazanye na petit frère wanje nguye ngaha mutama wanje na muvyeyi bagiye mu murima ahabaza kuza ku masaha kumugoroba inzara yonyine niji je kubwanje jewe niyituma jenza nga
Sadi Mango Pascal nawe n'umwana uri mu kigero cy'imyaka 13 y'amavuko ahamya yuko ubukene bugaragara mu miryango yabo nabwo biri mu bituma bahora bajya gusabiriza kuri Monisco no mu barubye.
Abana beshi twari tugomba mudufashe kubera hari hababyeyi bamwe banywa inzoga nk'ubu gasanga barapokeje amahera agaherera mu nzoga urumva abana bakaguma barahangayika ntacyo abahavuye mu nzoga n'induru hariho bamwe bagerino bakararino kubera abazi bagezi wabo n'induru.
Bamwe mu barobyi bakorera kuri iki kiyaga cya Tanganyika baganiriye na Radio Ijwi rya Amerika bavuga yuko nyuma y'amezi ane impunzi zidahabwa ibifungurwa urujya n'uruza rw'abana rukomeje kwiyongeraho bakorera.
Kwebwe nk'abarobyi abana baratugora kubera bava mu ikambi bazi bakurikiranye ingene boronka ingene bajya kubera mu ikambi atanjya ziriyo batapokera
twakira abana benshi ngaha kubera ubwinzi kubera inzara mu ikambi batabapokeza badutuli ibibazo yuko bafise inzara nyinshi gose mu ntuze mu mihiri wabo iso tubakorera mu mwanya habahageze umwanya wo kujya turabaha bakajya kuko nitwobirukana nabo
baraza ngaha tukabafasha tukabaha ubugari bakajya bakadufasha kwinziza ibintu mu bwato umuntu arose utuboga mu mazi tukabakurira duke kugira nabo baze gufungura.
Mubona bituruka kuki kugira ngo baze kwirirwa ngaha?
Kugira baze kwirirwa ngaha biva ku nzara harabaza bazanywe no kuyiba kuko babuze ico barya n'abaza bazanywe n'inzara nyene. Tubasaba abantu nk'abantu baba bapokeza babajejwe bo bagirira vuba kuko abantu bashaka gupfa n'inzara ngaha.
Nyirahabineza Ange n'umubyeyi w'umukambi ya Rusenda asobanura yuko usibye kuba abana babo bajye bajya gusabiriza ku kiyaga cya Tanganyika. Ateye impungenge n'indwara zishobora kwibasira bamwe muri abo bana bitewe n'ibyo baba bafunguye.
Ikiyaga cya Tanganyika n'umwana asigaye ajyayo agakubitwa kubera kugenda atoragura ububoga hasi, ntacyo n'ubundi bitumariye kubera ko abana bagiye kwicwa na kolera kubera ikibazo cyo kuyora imboga zamaze kuba nabi bakazirya zitanahiye kubera ikibazo cy'inzara.
Umuyobozi uhagarariye impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Rusenda, Emmanuel Ntirampeba, nawe yemera yuko iki kibazo cy'inzara ari cyo gituma abana benshi bava mu nkambi bakajya kuzerera ku kiyaga cya Tanganyika.
Kubera ko abana atakazi baba bafise ngaha mu ngo, usanga kenshi baguma batembera hariya rero ku Tanganyika, kubera ariho hasa nabone kudufi benshi usanga bagerageza kwitaho kuja hariya kugira ngo arabe ko yobona n'udufi. Mbere hari n'abagerageza no kuja mu mazi kugira ngo barabe ko bashobora kuronka agafi yozana muhira kugira ngo barabe ko hari ubwo botegura ifunguro. Urabona ko inzara idukubisa amezi atatu abantu batararonka.
Si ku kiyaga cya Tanganyika honyine hagaragara abana benshi muri ibi binzara ibasa inkambi ya Rusenda, ahubwo hari n'abagaragara mu mirimo yo kwikorera amadafari, abandi nabo bakagaragara mu mashyamba y'ibigazi batoragura imisi. Vedase Ngabo ku bwaradi Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu Ntara kivuye.
Mu karere ka Rusizi mu Rwanda hari umwana wakoze radio anayiha imirongo ivugiraho kuri FM. Icyakora radio ishobora kumvikana kugera ku ntera ya metero 50 uvuye aho atuye. Uwo avuga ko abonye ubushobozi yakora ibirenzaho. Umunyamakuru Ijwi rya Amerika Timistokle Mutijima yaramusuye maze adutegurira iyi nkuru.
Iryo jwi mwumva ni rya Emmanuel Bamvuga Inyumvira, umwana w'imyaka 17 y'amavuko wiga mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye mu karere ka Rusizi. Rirumvikana hifashishijwe akaradiyo ko muri telefone ngendanwa binyuze ku murongo wa 96.4 na 96.5 kuri FM nk'uko bigenda ku yandi maradiyo akoresha bene ubwo buryo bw'isakaza amajwi.
Kuva kera hose nazaga numva umuntu ari gucuranga radiyo Rwanda, ngibaza ukuntu amajwi ari kuva Kigali akayumva ari n'inyakabuye uko biba byagenda. Noneho nange ndicara nyine ndatekereza buryo ki nange naza ncuranga yanjye nkanavugamo amajwi yanjye umuntu akaba yayumva.
Kugira ngo ibi bishoboke, Bamvuga Inyumvira avuga ko atibuka neza igihe byamutwaye, ariko yatangiye yegeranya udukoresho tutakifashishwa kuva ku maradiyo yatawe kugera ku nsinga ntoya nazavuga ko yatoraguragaho babaga bazitaye.
Ni nabashije kwifashisha amajerekani n'ibikarito na telefone. Kwa kundi ugenda nk'ahantu wenda umuntu afite nk'ibitanda byagiye bitagarana mbe bracketi za radiyo, noneho njyewe bitewe n'uko nari nabitekereje mbikora uko nari nabitekereje.
Ubusanzwe kugira ngo radiyo yumvikane ku ntera runaka bisaba ikoranabuhanga ry'uburyo bwo kwakira, kohereza no gusakaza amajwi hakoreshejwe ikoranabuhanga rijyana n'iminara. Aha se Bamvuga Inyumvira we yaba byifata mate?
Ndabona hano ibiti birebire, igiti kimwe hejuru kiriho ibindi bintu bibiri gutyo, ibingibi bikora bite n'ibiki?
Mbo ntabwo ushobora gutekereza gukora frequency cyangwa se radio utarabanjije kwanza gutekereza gukora umunara ushobora kuzagufasha kohereza frequency yawe mu yandi maradio cyangwa se mu matelefoni. Ari nayo mpamvu rero nabashije kuba nakora uyu munara mu bushobozi bwanjye buke nari mfite, nabashije kuba nakoresha zira antenne urebira hejuru kugira ngo zize zifata amajwi ari kuvugirwa muri studio ziyohereze mu yandi matelefoni n'ushyamo frequency ubashe kumva ibyo ndi kuvuga.
Iki ni igikorwa cyatunguye kinashimisha abaturanyi bewo mu mudugudu wa Bikinga, agace k'icyaro kabarizwa mu murenge wa Nyakabuyeho muri Rusizi. Ndetse bamwe iyo radio ye bahisemo kuyitirira uwo mudugudu wabo. Ngira Intwari Maurice numwe muri bo.
Twaratunguye cyane twisanga turi kumva radio Bikinga. Radio turayikora tukayumva cyane nta kibazo. Bo tuyifata nk'ibintu byiza by'iterambere kuko umwana nk'uri yaramutse yashobora gukora radio agashyiraho umurongo wiwe udahurirwaho n'izindi radio ukawumva rwose ubona biradushimisha cyane.
Uretse iyi radio, Bamvuga Inyumvira yakoze telefone ashobora guhamagara naho n'abantu b'iwabo mu rugo dore ko batarara mu nzu imwe. Akora kandi n'impuruza izi zizwi nka alarme mu ndimi z'amahanga. Uyavuga ko icyo akeneye ari ishuri ryamufasha guha ubuvumbuzi bw'umurongo bukaba bwagirira abandi akamaro. Imbogamizi y'amikoro mu muryango ariko ikaba ari ikindi kibazo gishobora gutambamira intego ye nk'uko se umubyara yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Amikoro ntayo kuko no mu mashuri abanza agiye cyinshi baba bamusubije muhira kubera kubura amafaranga igihe yigamo n'igikeya igihe cyinshi nabo babana mwirukanye kuko nta bushobozi mfite no kumwe nari yagahimbaza musi bagenda baca ku ishuri ntayo njya mbona.
Yaba ababyeyi babamvuga inyumvira ndetse n'abaturanyi bavuga ko icyizere bagiteze kuri leta ku kuba yafasha uyu mwana impano y'ubuvumbuzi ye ikaba yamugirira akamaro idasize n'igihugu. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mu Rwanda hashize iminsi havugwa inkuru y'impunzi z'Abarundi bahungiye mu nkambi ya Mahama bandikiye Perezida w'u Burundi bamusaba kubafasha gutaha iwabo. Ibyo byakiriwe neza na bamwe mu Barundi barimo uyu wavuganye n'Ijwi rya Amerika wahamagariye abandi gutaha mu gihugu cyabo, yabivuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Lionel Ndayishimiye, urakoze cyane rwose kuba witavye radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe ngaho ku Ijwi rya Amerika, turongeye turabakengurukiye cyane kumwe muguma mudahengeshanya. Turabizi yuko mutavugira kuri FM mu Burundi mugabo turabona yuko ngene muguma mugerageza guhereza ijambo Abarundi. Turabibashimiye cyane ngaho ku Ijwi rya Amerika.
Kuri icyo kibazo cya FM nyene muvuze, turizeye ko abatetsi biradio Ijwi rya Amerika n'abatetsi bajejwe urwego rukurikiranira hafi ibinyamakuru n'amaradio bazote bakumvikana kugira ngo abanyagihugu bashobore kutwumva kuri FM. Ni ikintu abanyagihugu bose banyotewe.
Ego cyane, nibaza yuko byokoreka kuko ngerageje kuraba hariho amashyirahamwe amwamwe muri icyo gihe giheze kuva mu 2015 bitari ko biravugana rumwe na leta, bitari ko birabona ibintu bumwe, ariko uno munsi bavuga yuko ni leta mbyeyi, ni leta nshasha, ni leta nkozi. Ikintu rero cyo gutuma tumira ku makuru ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Ni ukwibaza yuko leta mbyeyi nk'uko bivuga yoshobora kuraba ukungena imigenderanire y'umenyeshamakuru, eka mbere kiretse n'ibyo na mpuzamakungu n'ibi by'iwacu ngaha mu Burundi, byo biragaza ubwo bose bagashobora kwameliyora amakuru akatangwa mu buryo bwose kandi mu buryo budahengamye. N'ijwi rya Amerika na BBC tutazibagiye zose zirasubira gukora ku mugaragaro, umunyagihugu wese agacangura amakuru agatoho ashishimiye wenyine, kuko amakuru guhana amakuru n'ukumviza amakuru ni ikintu gikomeye mu buzima bw'igihugu.
Murakoze cyane rwose. Reka rero tuje kuri donido y'ikiganiro cy'umunsi. Nk'uko mwavyumvise, Abarundi bashika 300 bari mu ikampe impunzi y'Amahama baherutse kwandikira igihugu cy'u Burundi, eka u Rwanda, hamwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi HCR. Bakaba rero basabye ko bufashwa mu gikorwa cyo kubatahukana mu gihugu cyabibarutse. Ariko rero nk'uko muwizi, nk'uko mwavyumvise, Abarundi bose bari muri iyo kampi siko babibona. Hariho abavuga ko hageze ko batahuka kuko cyo bahunze cyarangiye, mu gihe hari abandi bavuga ko nyabona ikintu bahunze kitararangira. Mwebwe Lionel, nk'uko twabivuze mu ntango, muri mu Burundi, mutubwire mu majambo make cyane rwose, Abarundi bahunze igihugu mu tekanigwa mu gihe utahuka ari abagisa makenga.
Ego murakoze cyane. Jewe ikibazo kuva intore kadu 2015 kuva zigitangura twagumye twumviza amakuru ijya nino yababa muri mu gihugu yaba ari hanze y'igihugu. Sikuri ni ibintu bibabaje cyane kubona uno munsi tugeze mu 2020 kumva hari impunzi zikiri hanze, kumva hari impunzi zikiri hanze ni ibintu bibabaje cyane, kuko guhunga ni ibintu bibiruhije, ni ibintu bibabaje si umunezero. Rero jewe ntarandiriye cyane kuko ikibazo cy'impunzi by'ukuri hariho abantu babyifashemo nabi cyane 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 abanyepolitike ku mpande zose. Jewe navuze yuko impunzi by'ukuri impunzi iyo ari yo yose nicyatumye ihunga yobona yonyine aho ihagaze, kuko hari abari kubarahunguka, hari habe ko arahunguka nkabo muri Tanzania tuma tubona bari kubarahunguka naho hazi bitigira igikeya bari kubarahunguka by'ukuri. Abo rero aba bari kubarahunguka no gufata decision, kuko guhunga ntawubaza, mu guhunga burya nta muntu abaza ubundi ngo duhunge.
Ariko muri abo
nta n'undi muntu ubaza ati ngo duhunguke.
Ariko muri abo bantu Lionel bagifite amakenga bavuga ko ubwicanyi bubandanya, eka ivyo bahunze muri rusange bikihari, baravuga ikibazo cy'imbona ya kure. Abo Barundi mubabwira iki, muhumurizwa gute?
Tuvugishije kuri ga Federike, jewe ndi umunyagihugu mutoyi, ndi umunyagihugu ndi ngaha mu Burundi, kandi by'ukuri ndagerageza gukurikiranira hafi ibiba mu Burundi. Mugabo nagira ndakubwire yuko hariho impunzi by'ukuri reka nshire entre guillemets kuko si bose hariho impunzi zitavuga zitifata nk'impunzi kuko hariho impunzi zivuga nk'abanyepolitiki zivuga nk'ukumengo zahunze nk'abanyepolitiki n'izindi mpunzi zivuga ati twebwe twarahunze twahunze injyane twahunze umutekano muke turakeneye guhunguka abo rero bahunze umutekano kuko uko byari biri mu 2015 nuko no munsi biri mu 2020 by'ukuri tureka kuvuga tugezaho duhengamiye hacanye hariya siko biri kuko by'ukuri mu 2015 hariho intureka za politiki mugabo uno munsi siko biri rero umuntu agerageje kuvuga ngo abantu baracicwa ngo mbonera kure bya cari zihari jewe nagira mvuge yuko nagira nshimire leta ishasha ihari mbere ku kintu yakoze no vuga yakoze kuko ndi ku butaka bw'igihugu uko imbonera kure zari zifise ingufu ubwa mbere uno munsi siko ziri ntembere igihugu cyose ingenda igero n'umutaga uno munsi siko biri nuko vuga yuko harabaye hukumo ku kwa leta yuko buza Fabrice ingufu zari zifise mu guhohotera abanyagihugu by'ukuri rero nagira mvuge yuko by'ukuri impunzi no kuri bomenya icyo basaba gusaba gutaha hari icyo urabaza kuko impunzi ntizahunze zarasize inshuti mu gihugu nibabaze ati eske mwebwe muri iyo bimeze gute mugabo niba hari ikindi kintu bahunze mwebwe bya politiki hariho ibyo bagirizwa narabonye hariho imitahe leta yasohoye niba atabatari muri abo nuko ibaza yuko impunzi yohunguka by'ukuri ikavuga ati itahe hama leta nayo ikamera nk'imbye nyine nkuko babivuga ikabakira by'ukuri ntihagire umuntu akanugirwa amaso ntihagire umuntu ahohote gwa ikigahagarara nyine nk'umubyeyi hama nagira nsabe yuko ku mpande zose yaba muri leta yaba mu bahunze bari hanze y'igugu ko bokoresha imvugo runtu uko biri kose n'abantu waba uri muri leta hariho nk'imvugo umuvugizi w'umukuru w'igihugu yashikirije hariho imvugo by'ukuri uba ukwiye gushikiriza ukumva yuko uri umubyeyi w'abarundi bose mugabo uri umubyeyi ufise famiye ufise umuryango hariho imvugo iyo akuna akazi ufise mugabo hariho imvugo utegereza gukoresha ya diplomasi kugira ushobora kumva yuko abanyagihugu bashobora kuvuga ati naka yavuze ijambo by'ukuri abanyagihugu twese twabyumvisemo yuko yavuze ishikirije ijambo runtu by'ukuri iyo ku mpande zose ndiko ndumva yuko bose bari kwashyikiriza amajambo atari meza yaba bahunze eka mbere n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu hari ijambo atakoresheje bitari byiza cyane
ariko hari abo bagifite amakenga mu nshingano ye nk'uko babivuga batanga uturero tw'abantu ubwicanyi bubandanya kuba ejo bundi haratangaje amakuru avuga ko hari abantu baturiwe mu mazu yabo abo bose abakoze iryo bara ntibaramenyekana abo bantu ntibafise ikibatuma babandanya kugira amakenga
ego cyane n'ukuri Frederic novuga yuko by'ukuri uvuze ati jewe habaye mu kuvuga ugupfa ubusa niho nzohunguka ndumva muri kintu gihugu cyacu cy'u Burundi bigoye biragoye kumva yuko uvuga ati jewe ninumva abantu badasubiye gupfa niho nzohunguka biragoye cyane kuko no mu 2012 abantu barapfa aho abantu ntibari bahunze mu 2010 abantu barapfa abantu ntibari bahunze mu 2005 ngaha mu Burundi abantu barapfa n'ubundi impunzi ntizari dufite impunzi ziri kuri to uno munsi meze rero bavuga yuko impunzi zitosaba ibintu bavuga zitosaba mananiza kuko by'ukuri aha mu Burundi abantu barapfa rafapasi marumbisa abantu baturiwe mu nzu mugabo zishobora kuba amaregrimado konti y'ibintu by'amatongo y'ibiki n'ibiki kuko turavuga injyane za politiki kuko turavuga imishamirano yahari mu 2015 uno munsi ntayo iyo imishamirano yabaye mu 2015 iyo yatumye abantu bahunga uno munsi iyo mishamirano ntayihari uno munsi mu makarite yose mu gihugu abantu baratekanye nta mabara ariko arazibigwa nta mabuye nta bintu bakora turira nta biko baragira hanti nuko ibaza yuko uvuga ati uno munsi niba bya bintu by'ama manifestation bitahari atakajagari kari mu makarite reka ndabe reka mbaze reka mpunguke by'ukuri niba atari ibindi bintu umuntu aba ariko aragerageza kuraba rero nuko ibaza yuko impunzi yovuga imvugo y'impunzi ikongera ikigenza nk'impunzi ngo ntiyigenze nk'inyapolitiki kuko wigenje nk'umunyapolitiki uri impunzi aho bifatiye indi sura icyo bifatanye n'indi sura kuko nk'umuntu uwo ari we wese birababaje guhunga n'ibintu biruhije cyane by'ukuri umunyagihugu wese ugafata inkinga agahunguka nk'abo bantu 300 sinzi ko ari byo cyangwa atari byo narabonye urwandiko nukuri barinze bafata ingingo bakavuga ati reka twandike duhunguke, baravirikishije leta ati twa duhunguke. Rero leta nibifate mu ntoki by'ukuri, nibifate mu ntoki, irabukunye yo bafasha akaba ukungene bavugana n'igihugu cy'u Rwanda bakarabukunye abantu bashaka guhunguka, kandi birashoboka n'ibintu bisanzwe cyane nta mananiza birimo
mukanyamato cyane gose. Yonera abanditse rujya rwandiko bashaka amajana 3 bo bavuga ati eka aho gutorenga ngaho turabantu benshi cyane gose, iyo ni petition yanditswe n'abantu bakeyi yamara igitigiri cy'abantu bashaka gutahuka kandi benshi, mu gihe abandi nabo bavuga ko kurwo rutonde hariko n'abantu bapfuye, eka hariho n'abantu basanze bari kuri rutonde batigeze basaba gutahuka. Aho majambo make cyane gose muvuga kwiki
Frederic Jende Murundi mbwa barundi baragoye, abarundi baragoye kutavuga ukuri, abarundi nta kuri na gato yibafise. Umurundi umwe sabuga ibintu yikwegera ko kugira ashobore kuronka ko afise ukuri, undi nawe avuga ku bintu yikwegera ko kugira ashobore kubona ko afise ukuri. Nizera yuko ntabyo nzi neza, ntabwo nagize amankete ndare yuko eske aba bantu barahari, mugabo hari habahari, hari habahari ku rujya rwandiko. Niba ku rujya rwandiko hari habahari, niba ku rujya rwandiko hari habantu bavuga ati reka twebwe twandike, ntibaraziranye. Si leta y'u Burundi bakunda kuvuga ngo ngugira amanyanga, si leta y'u Burundi yanditse rujya rwandiko irongera irarikwikiza umukuru w'igihugu. Uko biri kose leta y'u Burundi nivugane na leta y'u Rwanda, barabukungene bashobora gushikira bajya abantu bari hagi mahama babasigurire. Ega niyo batera ubwoba, ntibareka gutera ubwoba impunzi, yaba abanyapolitiki bahunze ntibareka gutera ubwoba impunzi, yaba n'abanyina na leta y'u Burundi nireke gutera ubwoba impunzi. Bavuna ati twebwe abipfuza gutaha kujya babigira muri Tanzania, atabipfuza gutaha ngibi uburyo bwo gutaha aho muzoshikira tuzobakira uko. Babasigurire barabe ko badataha. Erega hariho igitsure Frederic, hariho ukungira ati muravuye ngaha nimugume ngaha. Hariho nk'umuntu avuga ati ngo uhakubi, hariho nk'umuntu yashikije rafa passing uhakubi mbwa ngo wobimva. Ayo n'amajamba adata by'ukuri mu Barundi tutakwiye kujya turashikiriza nk'Abarundi by'ukuri. Abo bavuga ngo nibisonze ngo bigumye, ayo n'amajambo mbega bande barashonje, bagaburire basi. Nimubona ko bashonje nimubagaburire. Abarundi bararushe uko kuri mugumo mubakinira ko abantu bagumo babakinira ko abanyepolitiki babakinira ko nk'uko mengo ni kibuga cyo gukinira ko Abarundi. Abarundi namwe nimuce ubwenge, Abarundi ngo cy'ubwenge, umwe wese icukwe gukogo abari cyakora akora ibikwiye by'ukuri. Abarundi bacu ubwenge bareka kuguma bagendera inyuma y'abanyepolitiki nk'intama zitabona. Nimwiyambure muri ibyo byara by'abanyepolitiki kugira ngo ushobore gushika namwe aho mwishikanye by'ukuri, kugira umwe wese ashobore kumva yuko ubuntu yabuhawe. Umurundi biradoshe kumva yuko ari mu gihugu ciwe ariko ari degembya. Reka gukurikira rero abanyepolitike yaba ku ruhande cyangwa ku ruhande, ariko umwe wese avuga ati ndafashe decision, nta munyepolitike yandanye mu Rwanda, nanjye ndafashe decision ndavuye mu Rwanda cyangwa ndavuye muri Tanzania aho bagiye barahungira cyangwa mu Buganda ndatashe. Hama leta nayo by'ukuri ikore nka leta mbyeyi nk'uko bivuga, yakira abo Barundi kandi Burundi asubira kuyerera, asubira kuyerera kubera uko cyo gikuriya, ibakire by'ukuri umuntu wese ashikire mu byiwe mu mahoro.
Lionel Ndayizeye mu Burundi akiri mu Barundi bato herutse no kurangiza amashuri kaminuza Bujumbura mu Burundi. Murakoze cyane gose ku vyiyumviro bishemeye mutanze byerekeye ikintu ikibazo cy'impunzi z'Abarundi aho bari hose cyotorerwa umuti. Murakoze cyane gose.
Murakoze namwe ngaho ku gihugu cya Amerika, twonge turabashimira cyane mukoresha ingufu mushoboye. Navuze ko kuri FM mutavugiraho mugabo mugiragenda kugira mushobore guhereza ijambo Abarundi by'ukuri. Twagira dusabe na leta mbyeyi yuko yohereza umwanya, igahereza umwanya urubuga abajournaliste batandukanye nabo bagasubira. Turakeneye kumva yuko iki gihugu, twumva yuko ari igihugu nyabagendwa nk'uko babivuga, tukumva yuko by'ukuri umunyagihugu wese ajyama akabyuka ari mu mahoro. Turakeneye yuko by'ukuri impunzi zotaha hama leta. Turakeneye yuko yoplasa abantu babishoboye barikora ashiraho leta, barikora ashiraho inzego zitandukanye, ni plus abantu babishoboye, ni plus abantu kubera bambaye umupira w'umugambwe, ni plus abantu kubera ngo bashyigikiye umukuru w'igihugu muri ubu buryo cyangwa buriya. Mugabo umukuru w'igihugu yaratowe, turabibye uko umukuru w'igihugu n'umuntu ashishoza cyane, na plus abantu babishoboye abatishoboye basezerere.
Shuti muduteza matwi ahano dusoreje amakuru yacu kuri isaha. Mbashimire ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura ayo makuru aho baherereye mu ngo zabo kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Aya makuru yegeranijwe na Fatuma Alimasi Kalala kuri mikro yari jewe Edirwema. Basezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.